Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe mu Burundi ikibanza cyo kudandarizamwe mu isoko ya Bujumbura Market iri Bujumbura vubakira duzwa hafi ku ncuro zibiri zayo cahora gikoteshwa kigiye kuja ku mahera arenga ibihumbi amajana indwi by'amarundi
ayo majana 3.5 naho andi ha muri iyi hangari garagara yera none ayo majana inzima mu nani ndonga ndayakira.
Uyu numwe mu badandaza bakora mu isoko Bujumbura Market izwi ku izina ryo kwa Sioni iri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura mu Burundi. Mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo abantu munani baguye mu myerekano yo gusaba abasirikare mva makungu bose bari ku butaka bwa Kongo gusubira iwabo. Imbibe za Gabon zirugaye inzego zitandukanye zasenywe wari president Ali Bongo Ondimba yatembagaje ku butegetsi aratabaza asaba ubufasha. Ku yindi migabane Amerika n'Ubushinwa biri mu cizere cyo kunagura imigenderanire mu by'ubudandaji. Donide yano makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye ni mukanya isase musangwe ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika kuri ano makuru yo kuri no mugoroba. Nongere ndabahemwiriwe n'ikaze nshuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru kuri no mugoroba duhera hawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa igihuhusi Idalia cashitse mu bice vyegereye ikigobe ca Leta ya Florida iyo Leta iri mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cahashitse gifise inguvu ziri ku rugero rwa gatatu. Fidel Yongabo atubandanirize ino nkuru.
Igihuhusi Idalia inyuma yuko congereje inguvu zacu iye cyariko gica mu kigobe cya Mexico cyashitse muri Leta ya Florida n'imiyaga y'umuvuduko birometero amajana 21 ku isaha. Ikigo cy'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika cyagabishije ko imyuzure n'imiyaga ikomeye bishobora konona ibitari bike mu bice byose byegereye ikigobe cya Leta ya Florida. Imikuba ivuye mu mazi ari muri cyo kigobe ishobora gushika ku rugero rw'imetero 4 mu burebure. Buramatari wa Leta ya Florida Ron DeSantis mu gitondo cha kare kuri uyu wa gatatu yatangaje ko iyo mikuba ishobora kugeramira abari mu nzira yayo. Yavuze ko ibice bishobora kugeramirwa kurusha ibindi birimo igisagara cha Tallahassee n'ibindi bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Florida. Ikigo cy'igihugu gikurikirana ikirere muri Amerika cyatangaje ko byitezwe ko igihuhusi Idalia kibandanya kija mu buraruko bushira ubuseruko bwa Leta ya Florida inyuma yuko gishitse ku butaka bwayo. Ingaruka z'igihuhusi Idalia zizokwibonekeza mu bice nka byose byo mu buraruko no hagati muri Leta ya Florida. Izo ngaruka zizorangwa n'imiyaga ikomeye cyane n'imvura y'isegenya n'imikuba ikomeye cyane y'amazi mu bice byegereye ibahari.
Fidel Nyongabo urakoze ku mugabane wa Afrika muri Darfur hakomeje kuvugwa ibirego bishingiye ku vyaha ndengerabutungane. Mu ikambi imwe y'impunzi iri ku mupaka Chad ihana na Sudani ijwi rya Amerika ryarahagiye rivugana n'abapfakazi bumvikanisha ko abarwanyi bahohoteye abagabo mu ntumbero yo guhonya bumwe mu bwoko bwabo hejo ni mukankusi.
Abantu bihumba magana muri ibi byumweru bishize bahunze baturuka mu ntara Darfur muri Sudani bajya muri iyo nkambi y'impunzi ku mupaka wa Chad mu mujyi wa Adre. Abagore n'abana bahara ni benshi cyane, ariko ikintu gitangaje kigaragarira amaso nuko nta bagabo bahari. Imiryango irengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko abagabo bibasiwe n'abarwanyi b'Abarabu bishingikirije ku moko i Darfur bavugwaho kuba bakorera abasivile amarorerwa. Umwe mu bagore baburiye abagabo babo mu mirwano mu mezi atatu ashize yabwiye ijwi rya Amerika ko yahunze n'amaguru agera muri Chad ari kumwe n'abana be nyuma y'uko urugo rwe n'ibintu bye byose yaratunze bishwanyagujwe n'abarwanyi. Mohamed Usman w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yumvikanishije neza ko habonetse ibimenyetso by'uko abagabo bibasiwe bikomeye kandi ko kimwe muri ibyo ari uko bamwe muri bo arabarwanye. Avuga ko yemwe no mu rugendo bakora bahunga abagabo bagiye bibasirwa ku mihanda. Abagore bari mu mujyi wa Adre barebana gahinda kuva abari batunze imiryango baragiye. Kuri bamwe kandi bisa nkaho ibintu bizarushaho kubakomerana nk'uko umunyamakuru baganiriye abivuga. Urugero n'ufite inda y'amezi atandatu yasigiwe n'umugabo we uheruka kwitaba Imana.
Ijugi Amerika turacabandanya n'amakuru y'iganino kwisi nayo nabice ku masonga nkitangura umushikiranganja jeje ubudandaji aha muri leta z'umwe za Amerika Raymond uno munsi kwa gatatu yasozereye urugendo rw'iminsi ne yaramazemwo mu Bushinwa. Yatahanye icizere cuko imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa mu by'ubudandaji igiye kunaguka. Fidel Niyongabo nivyagarutse kutubwira.
Urugendo Gina Raimondo yarimwo mu Bushinwa gwari mu migambi ya leta ya President wa Amerika Joe Biden yo kunagura imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu butunzi. Mu byo yashikirije kuri uyu wa gatatu, Raimondo yatangaje ko afise icyizere ku kamaro ko kugira ibiganiro byinshi n'abategetsi b'Ubushinwa maso mu yandi. Yamara yavuze ko atiteze ko ibibazo byose Amerika ifitaniye n'Ubushinwa bizotoregwa inyishu buno nyene. Mu minsi ya mbere y'urugendo rw'iwe umushikiranganje w'ubudandaji wa Amerika, Gina Raimondo yatangaje ko amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji yo muri Amerika yamubwiye ko Ubushinwa butagendera ku mategeko, ari navyo bituma Abanyamerika bashaka gukorera imirimo yabo y'ubudandaji muri ico gihugu badebukigwa. Raimondo yavuze ko Amerika n'Ubushinwa vyateguye gutunganya inama z'abahinga bizo mpande zombi kugira bavugane ku matati yerekeye gukingira amabanga y'ubudandaji hamwe no gusangira amakuru yerekeye amategeko agenga gushoreranira ibidandazwa hagati izo mpande zibiri. Mu gihe ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa ufise agaciro karenga imiliyaridi amajanindwi y'amadolari ku mwaka, icuka kibi ciyongeye mu myaka ya vuba hagati y'ivyo bihugu vyompi caratumye bitorohera amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ya Amerika gukorera mu Bushinwa.
Eka shimire bagenzanje Fidel Niyongabo na Eugenie Mukankusi kuri ayo makuru agezeho ijya nino bahejeje kudushikiriza. Ayo nayandi arimo ayitembagazwa y'ubutegetsi muri Gabon mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera neza na neza mu gisagara ca Goma kiri mu buseruko bwa Kongo, aho abantu baba bagera kuri munani baguye mu myerekano yabaye kuri no wa gatatu. Ni myerekano yari igamije gusaba ko abasirikare mvamakungu bose bari ku butaka bwa Kongo basubira iwabo. Jimishukrane bakomera muri Goma humvikanye n'amasasa atari make.
Mu gitondo kare umujyi wa Goma mafia wose wumvikanye mu rufaya rw'amasasu y'imbunda ntoya. Hari ahagana saa kumi za mu gitondo bw'abashinzwe umutekano bageragezaga gutatanya barimo bategura imyigaragambyo. Imyigaragambyo yateguwe n'ubuyobozi bw'itorero rya Wazalendo rizwi nka Uwezo wa Neno. Hafi abakirisitu baryo bose bari biteguye gukwira imihanda bagamije kujya ku cyicaro cy'ingabo za ONU n'izituruka mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC nk'uko bari babyanditse mu rwandiko bahaye abayobozi ku munsi wa mbere. Itorero rya Wazalendo cyangwa se Uwezo wa Neno ntabwo rifitanye isano n'imitwe ya Wazalendo yishyize hamwe mu gufasha FARDC kurwanya M23, ahubwo ni itsinda ry'abasivili bishyize hamwe biyita abakunzi b'igihugu aribo Wazalendo mu rurimi rw'Igiswahili. Ubwo abashinga itorero baryita Wazalendo, rifite icyicaro gikuru hano mu mujyi wa Goma. Mu masaha ya saa kumi n'ebyiri abashinzwe umutekano barimo polisi n'ingabo za leta FARDC bari bakwijwe mu duce twose dusanzwe dutangiramo imyigaragambyo nka Mutinga muri karitsiye ya Katoyi iri muri komini ya Karisimbi hano mu mujyi wa Goma, ku muhanda mugari uva Gomuja Sake n'undi uva Gomuja Rucuru na Nyiragongo. Ingamba z'umutekano zari zakajijwe dore ko abayobozi bari batangaje ko nta myigaragambyo y'abagize itorero rya Wazalendo yemewe. Saa kumi n'ebyiri n'igice abashinzwe umutekano berekeje kuri radio Uwezo wa Neno iyoborwa n'urusengero rwa Wazalendo ifite ibiro muri karitsiye ya Keshero ahazwi nka Sebeka. Impamvu ni uko mu masaha y'ijoro iyi radio yanyuzagaho ubutumwa buhamagarira abaturiye Goma bose kwitabira imyigaragambyo. Bakimara kwinjira mu gipangu iyi radio ikoreramo bakubise urundi rufaya rw'amasasu yica umuntu umwe abandi barakomereka, gusa uwapfuye ntibyadushobokeye kumenya izina rye. Aha kandi ibikoresho by'ingenzi by'i radio byasahuwe nk'uko byemezwa n'abagize idini rya Wazalendo twahasanze nyuma gato ibyo bibaye dore ko bari bazindukiye mu masengesho mu gitondo bavuga ko ahangaha hicwa abantu benshi
bari kwa basoda ba militaire
bari abasirikare mu by'ukuri bambaye n'amateni ya gisirikare bageza ahangaha bashyira imodoka ku muhanda binjira mu rupangu basahura radio bicamwe abantu ndetse n'abandi barakomereka njyewe ndi umuzalendo kandi nkunda igihugu cyanjye ariko ibyabereye ahangaha n'agahumamunwa rwose hapfuye umukobwa umwe w'umunyamakuru ndetse hariya imbere hari n'abandi benshi bahapfiriye umunyamakuru we nta kibazo yari afite kuko yari ari mu kazi kikuguha abaturage amakuru meza abantu barindwi nibo bapfiriye ahangaha ndetse harimo n'umukobwa umwe w'umunyamakuru abo bose bishwe n'ingabo za guverinoma aba bavuga ko badakeneye kubona ingabo za MONUSCO na EAC zidegembya mu mujyi wa Goma
sisi wa kongomani
twebwe abakongomani kandi dukunda igihugu cyacu ubu ngubu turashaka ko MONUSCO igenda izo ngabo zose nituzikeneye kandi dushaka ubwigenge bwuzuye bw'igihugu cyacu agana saa moya amaduka yose yari yafunze imiryango kuko urufaya rw'amasasu rwumvikanaga mu duce tumwe na tumwe tugize umujyi wa Goma kuri ayo masaha Bwana Bisimwa Bertin umuyobozi w'idini rya Wazalendo ari nawe wari wahamagaje imyigaragambyo yahise afatwa n'inzego z'umutekano uretse kuba ari umuyobozi w'iri dini uyu nta ruhande rwa politiki abugamiyeho uyu yahise yerekezwa kuri gereza nkuru ya gisirikare hano i Goma abashinzwe umutekano bahise berekezwa ku rusengero rwa Wazalendo bahita barutwika ndetse bafatiramo izindi nsoresore ziteguraga guhangana na polisi y'igihugu amakuru y'ijwi rya Amerika ritagazeho yemeza ko abaguye muri imyigaragambyo babarirwa kuri 43 abandi barenga 100 bagakomereka ariko itangazo rya guverineri ryemeza ko bayiguyemo ari 7 abandi 157 bafata ubwo bagerezaga gutera ibyicaro bya MONUSCO iri tangazo ryemeza ko bakomerekeye muri imyigaragambyo ari 36 Guillaume Njike Kayiko umuvugizi wa guverineri w'intara y'Kivu ya ruguru avuga ko ababikoze bari bagwiriye mw'abatagize iryo dini dufite umwanzi umwe urimo guhungabanya umutekano w'igihugu ariko iyo bibaye bityo ingabo zifata imyanzuro ikomeye twabashije gufata benshi muri bo bageragezaga kwigaragambya cyane muri imyigaragambyo bamaze kwigwamo tumaze kumenya ni barindwi muri imyigaragambyo abanyamakuru bahutajwe n'inzego z'umutekano abandi barafungwa ariko baza kurekurwa nyuma y'umwanya muto bakomeza akazi kabo muri bo harimo Hostel Malivika ukorera serivisi y'igiswahili y'ijwi rya Amerika waje kurekurwa mu masaha y'igicamunsi ibi byateye bamwe mu bakurikiranye neza uko iyi myigaragambyo yagenze banenga uburyo polisi na FARDC zihutaza abagerageza kwigaragambya Felicien Tumusifu n'umwe muri bo ntabwo ari abigaragambya barimo kuzana akavuyo hano mu mujyi ahubwo ni abashinzwe umutekano barimo guterera ibisasu mu baturage naho Hodari Muhawe uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira amajyambere mu ntara ya Kivu ya ruguru yabwijwe irya Amerika ku imyigaragambyo gitakagombye kubaho
urubyiruko nibukanguke rube maso ngiruje ruraba intumwa z'abandi bantu gukoreshwa uko bishaki
kugeza ubu ntacyo ubuyobozi bw'itorero Wazalendo buratangaza haba kwitwikwa ryaho basengera ifatwa ry'umuyobozi waryo cyangwa kubapfuye muri imyigaragambyo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Jimmy Shukrani bakomera urakenuye tuvi Goma tuja i Bujumbura mu Burundi guhera mu kwezi kuza kwa 9 ibiciro vy'ibibanza vyo kudandarizamwo mu isoko ya Bujumbura City Market izwi cyane ku izina ryo kwa Sioni bizokwiyongera ko hafi ibice bibiri ikibanza kimwe cahura gikotesha amafaranga agera ku 300,000 kigiye gukotesha yarenga 700,000 y'amarundi imyidogo ni myinshi ku badandaza nkuko mu vyumva muri no nkuru bimenyesha makuru ti arrive ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Ayo majana 300 naho ndi muri ihangari garagara yera none ayo majana
Abo ni bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ryo kwa Sioni riherereye mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura muri zone Ngagara komine Ntahangwa. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika basigura ku buzima bw'imiryango yabo bugiye kumeregwa nabi.
Kuri generation y'iyo ikoreshereza y'abahaye. Hamwe ngo mubona mu gushyira imbere. Nabwiye gushyira imbere ukashyira n'uko rigi umuhambi ati hari ngo zikozera mu bene gihugu.
Utuganiza leta ariko nawe ubonye ko nawe itungaje muhira. Yiga ikintu special kibonetse mu gihugu cy'u Burundi. Cyo tubatse mu franc ayo ni gigi. Kwa ntacyo tubona.
Basigura ko abo bahora bariha ayashika ku 350 ku kwezi ubageze ku 700 arenga. Bakavuga ko nayo kwishura ibibanza bashobora kuyabura kuko nibyo badandaza batabironka mu inyungu ikwiye. Basiguye ko amafaranga bahora bariha ku bibanza yiyongereye ko intro zibiri batabona aho bazoyakura.
Kandi icyo kibazo kwa amafaranga cyuko turaye. Ntitubona idushya kwa kuba.
Ne cyabwiza nakaje kwagendera mu mande. Cyanze ko turi hata ayo 350 naho andi ha muri iyi hangari garagara yera. Yona yo majani nzina mu nani ndo ndayakura.
Abo badandaza banavuga ko ibibanza bakoreramo bagize uruhara mu kubyubaka babanje kugurisha utwabo ari nacyo gituma batabona ico bokora kuko bahagaritse no gukora ataho bo babahungiye
akarokira twa kibibanze ibinyene tuyimwe haraduze gura baragurisha inka kira bahubaye mugano musa vuga ati kibanza ni guyiyo urumva ko kanire kababaje
cyo basaba ubuyobozi bw'isoko na leta ni kintu kimwe
cyo n'umuntu w'umushinga nani n'umuntu w'umugabo arazikuye karanakuye kuko arabikubiye akagenguza kuko niwe ufata ikintu kiduze cyo ko kabiri hanyuma umuntu urwara nk'aya mafaranga kuri kuko ni nk'imwe nakubwiye nimba ari igikombe ndakiduje ko cyo kabiri we nacyo wogo giza rero yora giciro kugira natwe dukore twiteze imbere nawe dushobora kubona abashobora kubisha
baroka naho uburongozi bw'iryo soko yo kwa Sioni buvuga ko kuduza amafaranga akodeshwa ibibanza byo mu isoko bifite icyabitumye birimo kuduga kw'ibiciro ku bintu nka byose muri rusange kandi ndetse ko banabisiguriye abo biraba. Karine Kamikazi umuyobozi ajeje ubutunzi mu buyobozi bw'iyo soko yabisiguriye abamenyeshamakuru mu kiganiro bagiranye mu ntango z'indwi turimwo.
Twaricaranye n'abaserukira abandi mu masekitori atandukanye muri isoko twafashe umwanya ukwiye wo kwiga ibyo biciro ngene two turabiduza kiga no kuneza y'abadandaza nibo bakiriya bacu nibo batumye isoko ibaho rero ntacyo tumasubirukana mu isoko.
Yamara abo badandaza bobo basigura ko ibyo babwiwe habayeho kubashikiriza ingingo zafashwe kuko atabyiyumviro batanze kuri ibyo biciro bishasha.
Twize inama ngaha niyo batumye konshura kuduza kuboko ngo bwishyushikirije ni ugutega amatwi kumva ati iki kibazo ni kinini kuko inama yikogwa nuko bumviza bene gihugu bavuga ati bimeze ko mukaba kuya gashubikane mugo uzubona amateka sose bibanza bya dedije.
Karine Kamikazi asigura kandi ku biciro bishasha byo gukotesha byizwe neza hafatiwe ku kibanza uko cubatse uko kingana naho giherereye ndetse n'ibikidandarizwamwo. Kuduza ibiciro muri iryo soko ku bibanza bidandarizwamwo bije nyuma yuko ayandi masoko ya leta nka yose yo mu gisagara cha Bujumbura yadugirijwe ibiciro mu mera z'ukwezi kw'indwi. Ibyo byatumye bamwe mu badandaza bahagarika ibikorwa bitewe n'akababaro bari bafise aho bashikiriza ko babona bigoye kuronka amafaranga yo kwishura. Ico gihe ubushikiranganje mu byo bujeje harimwo intwaro yo hagati mu gihugu bwaciye busohora itangazo rivuga ko bagiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo. Umushikiranganje Martin Teretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo.
Ubushikiranganje bino hagati ya Teresa n'umutekano bwafashe umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane mu midogo. Tuko tragira umwihwezo twasanze biharuro bisubiramo neza kugira abavuga ko badukirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo.
Iryo soko ryo kwa Sioni riri mu masoko ari mu minwe y'abikorera utwabo riharugwamwo ibibanza birenga 1,500 nk'uko bitangazwa n'uburongozi bwaryo. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tiariva ndayishimiye urakoze mukanya turaja kuri dossier yitembagazwa ry'ubutegetsi bwa Ali Bongo muri Gabon ariko imbere yaho ibivugwa mu gisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi twifatiye mu by'ubutungane umwaka urarumanye uno munsi umenyesha makuru mu Burundi kazi Florian Irangabiye atawe muri mvuto amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'amenyesha makuru arimo nka CPJ n'ayandi ahamagarira leta y'u Burundi kumurekura. Irangabiye yakatiwe gupfungwa imyaka cumi muravyibuka yagirizwa gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe yarahungutse avuye mu Rwanda. Pierre Claver Niyonkuru yatishije amaso ku matangazo yasohowe n'impande zitandukanye uno munsi.
Inyuma y'umwaka wuzuye neza ku itariki 30 kwezi k'8 umupfasoni Florian Irangabiye afashwe agafungirwa mu Burundi. Abaharani agateka kabamenyesha makuru babona ko ifungwa giwe rigereranywa niho nyangwa rikabije ry'agateka kiwe. Ako kamo na ka Committee to Protect Journalists rifise icicaro muri Amerika rigakorera ku isi yose riri kumwe n'ayandi mu vyaharaniye harimo ukwicira no kwizana nka Human Rights Watch n'ayo nyene ry'Abanyamerika Amnesty International ry'Abongereza na Burundi Human Rights Initiative ryashinzwe n'abahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Florian Irangabiye yafatiwe mu Burundi mu mpera z'ukwezi k'8 umwaka uheze avuye mu Rwanda aho yaramaze imyaka itari mike aba yagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'abagwanya inzego z'igihugu. Ubutungane bw'u Burundi bwafatiye ku kiganiro yaremesheje abicicije ku radio igicaniro imwe mu zikorera mu buhungiro zashinzwe n'abamenyeshamakuru b'Abarundi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015. Kubw'abashakashatsi baserukira ayo mashirahamwe yigenga igihano co gufungwa imyaka 10 yaciriwe niho nyangwa ry'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza akari ku mutima. Mudoki Mumo aserukira CPJ mu bihugu vya Afrika yo munsi ya Sahara kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
I've called on the government of Burundi to unconditionally release Florian Irangabiye.
Ati twasabye dushimitse leta y'u Burundi gufungura umumenyeshamakuru Florian Irangabiye atagisabwe. Amaze umwaka wose azira akarenganyo gusa. Ntidukekeranya ko ifatwa giwe igihano yaciriwe n'umunyororo arimwo ari guhohotera agateka kiwe ko gushikiriza ivyumviro no kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Twasemereye kandi kubera amagara mukitse atari ko aravugwa mu gihe ubutegetsi bwabwirizwa gukingira ubuzima bwiwe. Akwiye kurekugwa kandi igihano kiremereye yaciriwe kigafutwa. N'abamenyesha makuru b'Abarundi basabira mugenzi wabo kurekugwa. Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu n'umwe mu bama batabarije Ingabire. Afatiye kuvyo uwo mukenyezi yagirizwa, Kaburahe yemeza ko ahubwo yavuze rumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ukuvuga ivyerekeye unyonyezi utungane bukora nabi agateka ka muntu katubahirizwa ari nabimwe umukuru w'igihugu yiriko aravuga nawe nyene.
Umumenyesha makuru Ingabire aheruka gufata ingingo yo kugarariza gufungura mu kiringo c'imisi 4 mwibohero rikuru rya Muyinga. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika kwa uburyo bwo gushikiriza umubabaro wiwe no kwerekana ko afungiwe ubusa. Armel Niyongere atwarecame akate Burundi riharanira agateka k'abanyororo yemeza ko ifungwa rya Florian Irangabiye ariyo ricafuza isura y'igihugu kurusha ibindi byose.
Duguhonyanga ukwica n'ukwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karateye ku gikumo.
Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'umuryango wiwe kugira ngo rimenye ingene amagara yiwe ameze. Umwe muri bo atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera gutinya ko yohava agirirwa nabi. Yatubwiye ko ubuzima bwa Irangabiye bugeze ahatemba kandi ko nihagira icaba leta y'u Burundi izobibazwa. Mu majambo yiwe yongeye agira ati "Novuga ko ubutungane bwo kwisunga amategeko bukamurekura ariko uwo murekura niwe yohava acasubira mu kibanza ciwe. Amagara yiwe ntifashe neza na gato kuko aho afungiwe ari habi. Imyotsi iva mu gikoni ituma adahema neza, bikunyura indwara yiwe ya asima ituma ahema nabi. Icya kabiri umengo bariko barahana umuryango wose, nibatezurira umuryango bamuzane batsi Bujumburaho yoronka imiti. Ikindi naco hari igihe abana biwe babiri bibukaho mama wabo afungiwe kure yabo bakarara bararira bakirwa bararira bakanka no gufungura tukabanza kubahendahenda ko guca bamurekura. Nihamuka rikomeye twagerageje kuronera ico ubutungane bubivuga ko ariko umuvugizi w'ubushikiranganje ntiyashimye kutuvugisha. Mu mategeko y'u Burundi Irangabiye asigaranya amahigwe abiri gusa: ukunguruza muri sentare nta inyuzwa canke kugirwa ikigongwe no mukuru w'igihugu. Ico kigongwe ni naco umuryango wiwe wifuza cane nkuko vyagenze kuri bagenziwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari ku n'ikigongwe ca Perezida Kabera Evariste Ndayishimiye mu mpera z'umwaka w'2020 amaze amezi make abaye perezida w'igihugu. Nabo nyene bari bafunzwe bagerezwa ko arabansi b'igihugu, bituma bamara umwaka n'amezi abiri mu munyororo. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye mukanya duca tuja kuyagaba. Dosiye y'ivya Gabon naho umurwi w'abasirikare muri Gabon ku mugoroba w'ejo kwa kabiri watangaje kuri televiziyo y'igihugu ko wagwije n'ubusa ivyavuye matora kandi husenyuye inzego zose za Republika. Mbere gato y'iri tangazo rya gisirikare, urwego rushinzwe amatora rwari rwavuze ko Ali Bongo Ondimba, hamaze imyaka 14 ku butegetsi bwa Gabon, ariwe yatsinze amatora yabaye kuwa gatandatu heze ku majwi 68 n'ibice 27%. Temistocle Mutijima Jima aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Iri tangazo ryasomewe kuri televiziyo Gabo 24 numwe mu basirikare bakuru wagaragaye akikijwe na bagenzi be basaga 10 bari batuje mu mwambaro wabo wa gisirikare. Abo basirikare bibumbiye mu cyo bise komite y'inzibacyuho no gusubizaho inzego, bavuze ko bafashe icyemezo cyo guhirika ubutegetsi bwariho, bavuze ko budashoboye, budatanga icyizere cy'ejo hazaza kandi bwendaga gushora igihugu mu kavuyo. Icyemezo batangaje ko bafashe mu izina ry'abaturage.
Mu izina ry'abaturage ba Gabo bakaba n'abarinzi bakuru b'inzego, twafashe icyemezo cyo kurinda amahoro, dushyira ku iherezo ubutegetsi bwariho.
Abasirikare bahiritse ubutegetsi batangaje ko bahagarariye kandi bashyigikiwe n'inzego z'umutekano. Ubwo iki cyemezo cyatangazwaga, abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP n'abi by'Abongereza Reuters bumvise urusaku rw'imbunda mu murwa mukuru Libreville. Mu byemezo aba basirikare batangaje ko bafashe muri uku guhirika ubutegetsi, harimo iseswa ry'ibyavuye mu matora aherukaga kuba, ifungwa ry'imipaka n'iseswa ry'inzego z'ubutegetsi.
Les élections générales du 26 août.
Amatora rusange yabaye kuwa 26 kanama 2023 hamwe n'ibyayavuyemo bihimbano bihindutse mfabusa. Imipaka irafunzwe kugeza hatanzwe irindi bwiriza. Inzego zose za Repubulika zirasheshwe.
Sont dissoutes.
Mu nzego z'ubutegetsi aba basirikare basheshe harimo guverinoma, sena, inteko nshingamategeko, urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga ndetse n'urwego rw'amatora. Mu gihe ihirikwa ry'ubutegetsi ryaba rigezweho byuzuye, ryaba ribaye rya munani ribaye mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati kuva mu 2020, ni nyuma y'iryabaye mu bihugu bya Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad ndetse n'iryaherukaga kuba muri Nigeria. Mu bihugu bimaze kugira icyo bitangaza kuri ibihirwa ry'ubutegetsi muri Gabo, harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana John Kabi, umuhuzabikorwa ushinzwe itumanaho mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano, ubwo yasubizaga ibibazo by'abanyamakuru ku ngingo zinyuranye ageze kuri Gabo, yavuze ko Amerika izakomeza gufasha abaturage ba Gabo kandi irimo gukurikiranira hafi ibibera muri iki gihugu. Yagize ati,
"We will
tuzakomeza gushyigikira abaturage bo mu karere, gushyigikira abaturage ba Gabo, birumvikana n'ubusabe bwabo bw'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi. Ariko kandi tugiye gukomeza kwibanda ku gukorana n'abafatanyabikorwa bacu bo muri Afurika ndetse n'abaturage bose bo ku mugabane mu gukemura ingorane zihari no gushyigikira demokarasi." Ku rwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe naho, ambasaderi Wirinyamitwe ukuriye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri uyu muryango, abinyujije ku rubuga rwa Twitter, yavuze ko yatumije inama ihuza ibihugu bitatu ari byo Burundi, Senegal na Kameruni mu rwego rwo gusesengurira hamwe ibyirihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Ali Bongo Ondimba w'imyaka 64 y'amavuko, aba basirikare batangaje ko bahiritse ku butegetsi, niwe wari watangajwe ko yongeye gutorerwa manda ya gatatu n'amajwi 68.27% kuri 30.77% ya Albert Ondo Osa, umukeba ukomeye bari bahanganye. N'ubutegetsi yaramazeho imyaka 14 yasimbuyeho se umubyara Omar Bongo mu 2009 wapfuye abumazeho imyaka hafi 42.
Temistocle Mutijima tugukengurukire kuri iyo nkuru y'itembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabon. Mushobora kubandanya mwigira ico muyivuze ko muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu, gusa tongere ko muri televiziyo ya muri video yasohoye hari Bongo yasavye amakungu kumufasha, avuga ko gipfungishijwe icamaso yatabarije n'umuryango wiwe, imbibe zose za Gabon ziracugaye. Mwavyumvise kandi ko n'inzego zasenyuwe muri ico gihugu. Ni inkuru tuza kubandanya Mumakuru ya chowe mugitonda aho tuza kubashikiriza n'aba sesanguzi baza gusesangura kuco umuryango w'abagabongo umaze imyaka hafi irenga 50 ku butegetsi bwa Gabon wamariye ico gihugu. Nuko rero nshutse bakunze ibijwi rya Amerika nino ngaha duceye dusozerera amakuru yo kuri uno mugoroba twari tubafitiye. Kuri mikro, muri studio, ya gatanu ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na jewe Diane Ninahazwe. Muhinga bw'ivyuma Nshimire abadufashije, Loise Bigirimana niwe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Edi Rwema niwe yaraduhagarikiye. Ekipe y'uno mugoroba tubipfurize kurara aharyana hataryana harara umwansi na hejo mu bindi biganiro vyacu mu kurindira mandanye kuryoherwa aho muri.